Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu ndabashuhuje mukomere muri kumwe na Topas Kamirindi ikaze mu kiganiro ikavimvira ni muri Republika na Demokarasi ya Kongo. Ubukene ntibwemereye abarundi bayibamo kwishimira iminsi mikuru.
Mu minsi mikuru abona utufise ubukene.
Nta myambarire y'impuzu dufise, nta njya dufise ngo tunezego kimwe n'abandi cyangwa ikinyobwa.
Iminsi mikuru idusanze tumeze nabi kuko ubukene ni bwinshi.
Naho Nsabimana Karisiti Sankara wo muri FLN yatangiye kuburana ni mukanya rero iwanyu mu ntara. Mbere y'iwanyu mu ntara mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana aratunyurira muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi. Aloyizi, umwanya ni wawe.
Turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umukuru w'umurwi w'abarepublikane muri Sena ya Amerika, Mitch McConnell, yashikirije ko abarepublikane batashize ku ruhande icyumviro cyo gutuma ko ivyabona mu mburano ku vyaha byagirizwa Perezida Donald Trump. Mu ndwi iheze, umukuru w'abarepublikane yari yaranse icyifuzo cyatanzwe n'umukuru w'inkehwa z'abademokrate muri Sena, Chuck Schumer, cyo gutuma ko abategetsi bane bo muri leta ya Trump gushyikiriza ibyo bazi muri izo mburano. Abo bategetsi barimo uwahoze ari umujyanama mu by'umutekano mu gihugu John Bolton, hamwe n'umunyamabanga mukuru mu biro bya Perezida Mick Mulvaney. Abo bategetsi baranse no kwitaba inama nshingamateka mu gihe yariko irarondera kumenya ibyaha Trump yoba yarakoze. Perezida Trump yagirizwa n'inama nshingamateka gukoresha umwanya wiwe w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kutorohereza ibikorwa by'abashingamateka bariko baramutohoza ko. Igihugu ca leta ifungwa ry'abagabo babiri babana bahuje ibitsina nk'uko amakuru ava muri iyo ambasade yabishikirije ryo ku munsi wa mbere. Ambasaderi Fute yongeye asaba leta ya Zambia gusubiramwo amategeko y'isi. Ubushikiranganji bw'Ubufaransa bujejwe kuvuna abansi bwashikirije ko bwagabye igitero cya mbere hakoreshejwe indege zo mu bwoko bwa drone gihitana intagondwa z'abayisilamu hagati mu gihugu cya Mali mu mpera z'indwi iheze. Ubufaransa buhambije ibindi bihugu bike bikoresha izo ndege za drone mu bitero bya gisirikare harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo bushikiranganji bwashikirije ejo ku munsi wa mbere kw'ico gitero cy'indege cyabaye kuwa gatandatu igihe Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yari karagendera igihugu kibanyi cya Cote d'Ivoire, aho Ubufaransa busanzwe bufise ikambi ya gisirikare. Sentare muri Arabia Saudite yaraciriye urwo gufa abantu batanu, abandi batatu bacirirwa umunyororo. Bagirizwa ubwicanyi bwo mu mwaka uheze bwakorewe umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi kuri konsira ya Istanbul muri Turukiya. Igihugu cya Turukiya kibicishije ku bushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu cyariyamirije iyo ngingo ya sentare mu kuvuga ko iri kure n'ubutungane. Igihugu cya Arabia Saudite ubwa mbere cyari cyarahakanye kubwo bwicanyi bwabaye mu nyuma kirabwemera ko bwakozwe n'abataye umurongo. Ishirahamwe mpuzamakungu ni mu kwezi kwa gatandatu ryarasohoye raporo yagiriza umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman kuba bwegekwa kuri we. Ikigo cya Amerika nacyo kijejwe iperereza CIA nacyo nyine cyashikirije ko uwo muhungu w'umwami ari we yegetswe ko ubwo bwicanyi. Leta Zunze za Amerika yaremeje raporo nshyashya yavuye ku bategetsi ba Irani batashyizwe ahagaragara ivuga ko abantu bashika 1,500 bishwe n'abajejwe umutekano mu myiyerekano yamiriza leta yabaye mu kwezi guheze. Muri iyo raporo yashyizwe ahagaragara cyo ku munsi wa mbere, itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryashikirije ko ryaronse ibyo bitigiri ku bategetsi batatu bo mu bushikiranganji bwa Irani bujejwe umutekano. Ibitigiri bishikirijwe na Reuters birenze kure ibyatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu Amnesty International. Umukuru w'intwara miheto mu gihugu cya Algeria Lieutenant General Ahmed Gaid Salah yagize uruhara ruhambaye mu ikurwa ku butegetsi rya Perezida Abdelaziz Bouteflika yaritabye umuremyi ejo ku munsi wa mbere.
Urakoze cyane Aloyse kuri amakuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Rwanda, urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyaha by'iterabwoba rwatangiye urubanza rwa Nsabimana Karisiti Sankara wo mu mutwe w'inyeshyamba wa FLN, ariko umucamanza yahise asubika iburanisha. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yari mu cyumba cy'urukiko i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda.
Kuva mu nkengero z'urukiko kugera mu cyumba cy'urukiko, umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso. Abapolisi bakomeye n'abacungagereza bakomeye bagaragaraga muri uyu mugambi w'umutekano. Kwinjira mu cyumba cy'urukiko byari bitoroshye ku banyamakuru, kuko badutegetse kutinjira na telefoni cyangwa se ikindi cyuma cy'akazi. N'amabwiriza abapolisi batangiye kuduhera mu marembo y'urukiko. Abapolisi bavugaga ko umucamanza ukuri inteko iburanisha ariwe watanze ayo mategeko. Nyamara uretse kuvuga ko banga ku mutekano wahungabanywa n'abanyamakuru, kuva ku nzego z'umutekano ari zambaye imyenda y'akazi ndetse n'izambaye igisivile bose bari bafite ayo matelefone. Ikindi, radio na televiziyo by'igihugu byo byemereye gufata amajwi n'amashusho, kuko ngo bari bandikiye umucamanza wabimusaba. Aho umucamanza yatangiye uburenganzira ku bandi banyamakuru, habuze n'umwe wagira icyo akora kuko ibikoresho byose bari bategetswe kutabyinjirana. Ni ikibazo Ijwi rya Amerika yagejeje ku mucamanza ukuriye inteko iburanisha, maze avuga ko icyo kutwambura ibikoresho atarakizi. Umushinjacyaha bwa na Bonaventure Rubegwa yabwiye urukiko ko nawe nubwo atarazi ko inzego z'umutekano zadutegetse kutinjirana amatelefone n'ibindi bikoresho by'akazi, ariko ngo hagomba kubahirizwa umutekano w'igihugu. Yavuze ko hari ibindi bikoresho bishobora guhungabanya umutekano, hakibazwa niba hari telefone za bamwe zahungabanya umutekano, izindi ntizibuhungabanye, na cyane ko abakorera ibitangazamakuru by'igihugu bo na telefone bari bazifite banazikoresha mu cyumba cy'urukiko. Umucamanza akavuga ko we ibimureba ari ituze ry'urukiko igihe aburanisha, yirinze kubaza inzego z'umutekano impamvu zabangamiye itangazamakuru bene ako kageni. Uwiyita Majoro Nsabimana Karikiste Sankara yagaragaye mu cyumba cy'urukiko ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa ari na Bibiliya. Yari yunganiwe na Maitre Moise Nkundabarashi. Yaje aherekejwe n'imodoka ebyiri z'abapolisi hafi ya bose bafite imbunda zirimo n'into zo mu bwoko bwa masotera n'izindi z'abacungagereza. Umucamanza amusomeye umwirondoro we, maze uregwa yemera ko ari uko wakabaye, ariko ko nta cyangombwa na kimwe kimuranga cyashimangira uwo mwirondoro. Umushinjacyaha aramurega umurundo w'ibyaha 17 bifitanye isano n'iterabwoba. Umushinjacyaha yahise azamura inzitizi ko hari ibaruwa yanditswe n'umushinjacyaha mukuru wa gisirikare ayandikira umushinjacyaha mukuru wa Repubulika. Muri iyo baruwa umushinjacyaha Ruberwa avuga ko hari abandi basirikare baturutse igisirikare cya RDF barimo Private Dieudonne Muhire. Abo ngo bari mu gisirikare cy'umutwe wa FLN Sankara yavugiraga. Umushinjacyaha wa gisirikare ngo arasaba ko habaho umwanya wo kwiga amadosiye yombi, hakamenyekana ko izo manza zombi zaba zidafitanye amasano cyangwa se zatandukanywa. Bwana Bonaventure Ruberwa aravuga ko hakwiye gusuzumwa ububasha bw'urukiko rwaburanisha imanza zombi igihe basanga hari isano zifitanye. Kuri Ruberwa arakeka ko imanza zombi zaba zifitanye amasano kandi ko batazi bizikubiyemo. Maitre Moise Nkundabarashi wunganira Sankara yavuze ko bigoye kugira icyo avuga ku ibaruwa y'umushinjacyaha batazi ikibikubiyemo. Umucamanza yahise ayimuhereza, maze we n'uwo yunganira wiyita Majoro Sankara bayicishamo amaso. We na Nsabimana bakunze kwita Sankara bavuze ko batazi Private Muhire haba no mu ibazwa rye n'ahandi, basanga nta sano imanza zombi zifitanye, na cyane ko ngo buri rubanza rwari rwarateguwe rwaranahawe amatariki yo kuburanisha. Ku ruhande rw'uregwa rwifuzaga ko urubanza rwaburanishwa rukava mu nzira. Sankara yavuze ko Private Muhire ntawe azi mu mazina, kuko ngo yari afite abasirikare benshi. Yemera ko yari azi ari Kapiteni Yerimana Nsengimana. Umushinjacyaha akavuga ko ubwo Sankara ataraza abasirikare be mu mazina bishoboka ko abaregwa baba bari muri abo. Umucamanza yiherereye akanya gato, maze we n'inteko iburanisha banzura ko urubanza ruhabwa indi tariki akazarebwa n'imanza zombi zifitanye amasano. Sankara araregwa umurundo w'ibyaha 17 bifitanye isano n'iterabwoba ndetse n'ibyaha byo guhakana no gupfobya Jenoside. Araregwa ibitero by'umutwe wa FLN wagabye mu bice bitandukanye by'u Rwanda, na cyane cyane mu burengerazuba n'amajyepfo y'u Rwanda mu mwaka ushize wa 2018 byahitanye bamwe bikanangiza bitari bike. Kwikubitiro Sankara yaburanye kwifunga n'ifungurwa yemera ibyaha byose yafashwe mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2019 iburanisha ritaha ryimuye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2020
eh wagira ubusabe bya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
abakristo bisi yose baritegura Noheli umunsi bavuga ko umucunguzi wabo Yesu Kristo yavutseho nejo naho abaturage bisi yose baritegura umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nyamara abarundi b'impunzi mu nkambi ya Kavingo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo bo baravuga ko iyi minsi mikuru ibasanze mu buzima bubi bw'inzara no kutagira imyambaro umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yagiye kuganira nabo
mu gihe hirya no hino mu mujyi wa Uvira abaturage b'abakongomani bakomeje kwitegura iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani bamwe bagura imyambaro mu masoko abandi nabo bagura ibifungurwa bazafungura impunzi z'abarundi ziri muri inkambi y'agateganyo ya Kavimvira kuri zo siko bimeze aho zikambitse mu bihangare zabwijwe ijwi rya Amerika ko iyi minsi mikuru igiye kuzisanga mu buzima bubi bw'inzara
mu minsi mikuru urabona utufise ubukene ntacyo dufise twojya kuko urabona abandi minsi mikuru baragurira abantu impuzu nta mpuzu tubona abana bacu bambara na twebwe urumva Noheli urazi ko usanga ari kubana urumva ni urabona hatubaye batugaburira rimwe ku munsi bakatugaburira ku masaha 10 inzoka yizinze none iyo minsi mikuru twari tubona umenga ntayo gusa tuzoraba abandi nyene bayihimbaza nyene
nuko iyo minsi mikuru dushikiye kandi turi mu bukene tutagira ico tujya uko tutagira ico tujya no kuvuga urabona ko baduha ubutsima bw'ibigori gusa hariho bamwe bumerera nabi ugasanga barayo busa kandi no kujya usanga babuduhaye saa 10 kuva mu gitondo abantu batari iyi Noheli cyenda yibona ko ije turi mu buzima bumeze nabi kuko ntitwayiteguriye nk'abandi
Kamaliza Divine ni umubyeyi w'abana batanu ari muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi 1952 avuga yuko bigoye kwishimira iminsi mikuru mu buhungiro kuko ari byinshi batabona byabafasha guhimbaza iminsi mikuru
aho twaba usanga tugyohewe kubera ko twaronka udufaranga tukagura impuzu abana udukweto natwe tukigurira tukaja kwiryohera hamwe n'abandi ari ufise agacupa kagafata no gusenga tugasenga mugabo ngaha ntikizokunda kubera ko nk'uko babivuze nta myambaro ire impuzu dufise nta njya dufise ngo tunezerwe kimwe n'abandi canke ikinyobwa namba zindutse mu gatondo wikubye hazogera mu masaha andi waja guhimbaza iyo minsi mikuru wikubye abana nab'inzara iriki yabica ariko bararira rero no kubenja imisatsi bamwe bamwe batangiye kwenja imisatsi kubera kujya rimwe ku munsi
ku Rwanda rw'urubyiruko ruri muri iyi nkambi rwari rusanzwe rutera ibiraka mu baturage b'abakongomani nabwo ruvuga yuko iyi minsi mikuru isoza kandi igatangira umwaka ibasanze mu bukene Nzitonda Fidele n'umwe mu rubyiruko ruba mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira
iminsi mikuru idusanze tumeze baraturonderera ni mu kuzi bita Kavimvira igaravye yaraheze tugiye ntayo turonka ubu dufaranga twaheze mu banyagihugu bahora badukoresha batubwira ko amahera yaheze no mu igaravye ni igaravye yaheze d'abord kubera abantu ni benshi bagiye kuyikuramo ikivamo nyi bayikuramo yose ubu nikiboneka uronse na dukeya bakubwira ko ukorera ideni
umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri inkambi y'agateganyo ya Kavimvira bwana Fredy Salumu avuga yuko nta buryo buhari bwo guhiza impunzi iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani usibye yuko hari abagira neza barimo amatorero bashobora kuza bagasangiza izi impunzi iminsi mikuru mwumenye yuko nubwo izi impunzi ziri muri iyi nkambi zivuga yuko zitaziziza iminsi mikuru bitewe n'ubuzima bubi zibayemo ku barundi baba mu nkambi yo mu Rusenda ibo siko bimeze usanga muri ibi bihe by'iminsi mikuru ya Noheli n'ubunane bafata amafaranga bahabwa n'ishyirahamwe rya pamu yo guhahisha bakavanaho ayo kugura imyenda ndetse n'akaboga bazakoresha mu minsi mikuru Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Kavimvira wo mu ntara ya Kivu y'Epfo
amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yo mu Burundi yatsinzwe urubanza yari yarezemo leta y'icyo gihugu mu rukiko rukuru rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba avuga ko kuyabuza gukorera mu Burundi biciye ukubiri n'amategeko y'igihugu ndetse n'amategeko mpuzamahanga Pierre Gravel niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro
amashyirahamwe yigenga arabwa n'ingingo ya sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko igitsata cyayo ca mbere na 5 ni Prodehash Forsk Fokode akase Burundi na RCP mu mfunyafunyo y'igifaransa ayo amaze gufutwa na leta y'u Burundi yahisemo guhunga igihugu aca yitura iyo sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC kugira ngo iyatunganirize mu gufutwa mu mwaka w'2016 ubushikiranganje bw'intore y'agati mu gihugu bwayagirije ko yagize yagize uruhara mu bikorwa ubutegetsi bwise imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Mu rubanza rwari rumaze imyaka itatu ruburanishirizwa muri EAC, ayo mashyirahamwe yasigura ko yafuswe n'utarabifitiye ububasha, kuko kuri bo wari gufata iyo ngingo ari umushikiranganji w'ubutungane. Yoyo yemeza ko yariko arahanira ubwigenge bw'abanyagihugu mu kubahamagarira kwiyamiriza ikirengo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Ingingo yafashwe na sentare ya EAC ivuga ko ifutwa ry'ayo mashyirahamwe ritahonyanza amategeko y'igihugu n'ayo muryango EAC. Maitre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi arashima iyo ngingo.
Ni urubanza rujanye n'amashyirahamwe ategamije ibyiciro bya politike yafuswe n'ingingo y'umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu n'ishyirahamwe bita Force Akat Aprodehash Fokode hamwe n'ishyirahamwe bita RCP. Iyo sentare yarayerekanye yuko icyo abashingamanza ba leta bavuga ko ari cyo, kuko ingingo y'umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu ari ingingo ishyahonyanga itegeko na rimwe ryabiteko ringa amashyirahamwe atanaye ibyiciro bya politike ryaba n'itegeko ryo mu muryango wa FEBUSERU.
Yamara abunganira ayo mashyirahamwe bobo barahakana ibyo bagirizwa, bakavuga mbere kw'iyo ngingo itabanyuze. Maitre Janvier Bigirimana ni umwe muri bo.
N'ingingo yadutangaje cyane kuko n'urubanza twari twatuye iyo sentare ku bijanye n'amashyirahamwe yafuswe hahonyanzwe amategeko y'u Burundi, hahonyanzwe kandi n'amategeko agenga umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, cyane ku gisata kijyanye n'iby'uburenganzira bw'abantu hamwe n'iby'intwaro ibereye. Kuko mu mategeko yagenga amashyirahamwe adahanirwa ibyiciro bya politike, uburyo bubiri bwo nyine bwategekanywa bwari uko amashyirahamwe ashobora gufutwa bivuye ku nama ya bose bagize ayo mashyirahamwe cyangwa bivuye ku ngingo y'ubutungane. Ntitwatahuye na gato ingenero mu sentare itavuye ngo ibone yuko ayo mategeko atandukanye y'abanyagihugu yabaye umuryango w'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko yahonyanzwe.
Avuga ko bazokunguruza urubanza
mu gihe ubutungane bw'u Burundi busanzwe budashobora gutunganiriza abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi. Nta kindi twokora turi gusubira gusaba ko iyo sentare mu gisata cayo ciyungururizo isubira ikihweza imburano zacu, ikihweza urubanza rwacu, maze ikabona yuko igisata ca mbere caciye urubanza nabi. Mwe n'izi manza kiba gihambaye kindi kuri twebwe nuko kaba kajya kubwira amakungu tutibagiye akarere amabi ariko arakorerwa Abarundi, amabi ariko arakorerwa amashyirahamwe yigenga n'abandi bahanira agati y'akazana muntu, reka mbere muri rusange abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi, cyane ko ayo musenyeri usanga n'abayakoramwo baba ari abantu barungikwa n'amareta, ugasanga hariho imanza zimwe zimwe bashobora gutinya kuvuga yuko leta yatsinzwe. Mwe n'ibyo rero bituma niyo abategetsi b'i Burundi bariko baratera induru ngo batsinze imanza cyangwa ibindi, ibyo twe ntibiduce intege na gatoya.
Kuva ubu leta isaba amakungu kudaha agaciro ibishikirizwa n'ayo mashyirahamwe, ayo nayo nka yose yimuriye ibikorwa byayo hanze y'igihugu akora cyane cyane amaraporo y'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Izo raporo ntizisiba gufatirwa ko n'amakungu hamwe n'ishami mpuzamakungu ONU cyangwa sentare mpuzamakungu mana vya hasepeji. Pye Klaveni Nkuru kubwijwe rya Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yabafite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Shortwave guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbili za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa kumi kugeza saa mbili z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa mbili kugeza saa ine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Usibye rero ku mirongo migufi kuri FM, turi no ku rubuga rwa internet radio yacu vewa.com, kuri YouTube no kuri Instagram. Abarundi bazatora umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu gutaha. Bamwe rero babona ko kutihanganirana muri ibi bihe bishobora kuyononera. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yavuganye na Gervais Rufyikiri wigeze kuba icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Naho abategetsi bubu batashaka kubyemera mu mvugo baza barabihakana, uruhagarara rwadutse mu mwaka w'2015 ariko n'ubu rugihanze abarundi rwarashyize Burundi n'abarundi mu imvune niniya cyane. Ubutunzi bw'abanyagihugu n'igihugu byaragabanutse cyane, igihugu kirabuze amahera y'agaciro, urwaruka ururi mwiheburo. Indongozi z'u Burundi bari bakwiye ahubwo gushyira umwete bakemera yuko byabagoye, cyane cyane rero bakareka gufatira abanyagihugu ababuka umugongo, babazirikira mu nzira idashika, cyane cyane kugira ngo bashobore kuja mu matora adakumira amatora atunganijwe neza. Abarundi baguma bigiriwe byerekana yuko ikiringo cabaye intamba niniya cyane ku Burundi n'Abarundi. Ibiharuro biravyerekana, banki y'isi yose cyangwa inzego zikomakomeye ku isi iyo ziriko ziragira urutonde rw'ibihugu mu bijanye n'umutekano, mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'agati kazina muntu, Burundi muzosanga buri inyuma.
Mukanya mwari muvuze gato ivyerekeye amatora mu ico gihugu c'u Burundi, hari amanama atandukanye yagiye araba mu runani senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi, kandi namwe bwe muri mwo muri ugo runani izina ryanyu ryari ryaravuzwe mu bari bavugwa biteguriye gutahuka mu gihugu c'u Burundi. Ayo makuru yariyo canke
yarigeze kuvugwa hari mu kwezi k'umunani no mu ntango z'ukw'icenda, twe twashize ubwoba kireka tugende tubaze igihugu cacu. Mugabo twasanze abatavuga rumwe na leta bagiye baratotezwa, barangazwa, hari impunzi zaba hafi igice c'umuriyoni ziri hanze, zirimo indongozi z'abarongoye imigambwe, barongoye amashirahamwe yigenga, bari barongoye amaradiyo yigenga, bose barahunze, abandi barishwe i Burundi. Ivyo rero nizo ntambamyi nyamukuru bihagaze yuko uri ku butegetsi afise ubwoba bw'uko abatari ku butegetsi bomusita, utari ku butegetsi nawe afise ubwoba bw'uko abari ku butegetsi bamugirira nabi, ndetse no ku mwaka w'ubuzima bakabumwaka ubuzima. Nizo rero ntambamye bwatumye n'ivyo biganiro bidashika nk'uko twe twari tuvyipfuza kugira ngo dufashe igihugu cacu c'u Burundi.
Hanyuma muri ugo runani senarede naho nyene nubwo mutari uvugira mu rurimwo ruzokwitabira ayo matora canke?
Erega yasanzwe hariho abanywanyi ba senarede bari mu Burundi kandi b'imigambwe barongoye n'imigambwe bari mu Burundi, ibisanzwe yuko baheza bakaja mu matora bakagerage kuvuza niniya cyane mu bihugu, cyane cyane heni birangwa no guhonyora ku mategeko, kutubahiriza umwidegenje w'abantu.
Ivyo mugambwe CNDD FDD nubwo mutaki urimwo mwarabikurikiranye murabizi mwari muzi ngene, bati mbega umukuru w'igihugu c'u Burundi azokwitoza canke ntaritoza narijya uwo mugambwe utaratanga umukandida wayo gushika ino saha, muri mubemera ko atazo kusubira kwitoza?
Ivyo novuga ko tuzovyemera tubibonye. Ubwa mbere hashobora kuzoba havuzwe ibintu mugabo mu nyuma bigahinduka. Siyumvikana yuko rero atawosya bwose, kandi noneho kutitoza ni kimwe kugira ngo Uburundi burongorwe neza, ico ni kindi. Sinibaza ko abarundi boshira amaso mbega zohava canke ntazohava, no kumenga ntashobora wenyine kwisubiriza n'ubushobora kubandanya ivyo yahora akora. Ico nico nabwo nyamukuru co kuraba yuko by'ukuri hari hihinduka mwezina rishobora kuba. Ivyo naryo ryoshoboye kuba iyo amatora aba yobaye mu mwidegenvyo.
Gervais Rufyikiri wigeze kuba icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaganiraga na mugenzi wacu Diane Nininazwe. Gervais Rufyikiri nawe ni umwe mu barundi rero bari mu buhungiro hanze y'igihugu cyabo. Noheli nziza ku bakristu mwese, mwese inshuti zacu b'abakristu, noheli zabaryohere. Nejo kwa gatatu, noheli nziza, indirimbo ya Chorale Voix des Anges y'Igatara Diocese Gatulika ya Ngozi mu Burundi bafatanyije na Frère Nyawenda Cyril wo mu muryango Bene Joseph. Kristu mwese Noheli nziza ni indirimbo ya Chorale Voix des Anges yigatara muri Diocese Gatulika ya Ngozi mu Burundi bafatanije na Frère Nyawenda Cyril wo mu muryango Bene Joseph. Njuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika, mutibagiwe cya kiganiro cyanyu muri Sanga cya saa 10. Murakarama.